Ego mutama wenda una urahumuye. President Museveni uramutse.
Seven.
Mutama wawa. Oya.
Kumenya, kumenya ndamuzi. Kumasi wanje gucyo. Ndamuzi.
Museveni aje kugira ngo ahuze amatata ari hagati y'abanye politike y'u Burundi. Mwebwe mu mwiteze kwiki inyishu yo bagiye kuzana idasanzwe n'inkiye.
Twayoka kwa kwenye mahoro gusa nta kindi dukeneye. Imbere y'ibyo ahuje abarundi. Ivyo ayimo bigacamwo twede nta kindi gahatwe tugwanana n'amahoro gusa.
Eh. Mbona azobishikako.
Sinane arangoye arangoye kabisa
muramwize
imana ni yabishaka
ubushingana we mu 7 warumaze kumwumva
ndamwumva
urazi ico bakimuzanye mu Burundi
nibazo yuko baje kuhuza kubahuza abatavuga rumwe na Burundi na president
yego none mwebwe mwiteze iki kuri uyu muhuza mushasha mu 7
twiteze yuko hazohinduka akabahuzanye n'abakumvikana nuko yobahuza tukagira tukaje mu matora hama president tukamubona
twebwe twaba twiteze kwashobora kubahuza neza yene agashobora kubahanura kumvikana yego kumvikanya neza twashika ku Burundi bwashika ku mahoro bukava mu bintu by'intu by'imitekano mukeya tubona uko muhungabana
twabyumvishije ko ahaca no kubona amamodoka yagiyemo twayabonye imiduga yagiye gusa twigeze kumva ku ijwi rya Amerika ko ari bazoza kuba umuhuza w'abarundi bafitanye amatati bacanacana abanyapolitiki
ijwi rya Amerika ubu rero ryabagendeye ryabashikiriye hano mu bishisha mbega mwiteze iki kuri uwo muhuza mushasha
muhuza mushasha twiteze ko yofasha abajya abanyapolitiki batavuga rumwe bakasubira bagahuza kuko bose igihugu n'ikiwabo bose n'abarundi ko ataho bazoshirana
abaye muhuza agira gatatu muri aya matati muriteze yuko ashobora gushika aho abandi batashitse
burya umuntu wese yafise icajejwe agikora nk'uko acyumva kandi mu gihe ushobora gukora ibintu nk'uko ubyumva bamwe ntibabyemere nk'uko wababwije ukuri haragera aho ababyemera n'abatabyemera ubwo ni ukuvuga ngo rero Museveni abahuje bakanka bazotora undi muhuza mushasha kuko nawe arashobora guhengama nk'abandi bose avugishije ukuri twe kuko abarundi icyo dukeneye ni amatora meza nk'uko mutama president Nkurunziza yavuze amatora meza nta ntambara tukifuza abarundi ntambara twarayihaze kandi urabona uko ngana uruzogi rwanjye ruri hanze y'igihugu nkungutse jo bundi none nzogume nturatura mpaka bobanye neza tukabana neza mu mahoro cyane cyane abo banyapolitike mu bahanura kuko nibo batubuza amahoro twebwe abanyagihugu ubu dufatanye mu nda ikizoza cyose tuzokigwanyiriza hamwe nta bwoko buri mu Burundi abarundi twese turabarundi gusa kugenza ubu
ehe Museveni aracenga kwibarabara duhuza no Rwanda twabonye imiduga irengana gusa twanezerewe kuba ashi Burundi
none mu mwiteze kwiki
mbo tumiteze ku bintu byiza kuko Museveni aka karere kacu arakazi ko nawe niko abamwo ndazi ngorane zundi zose arazizi tumiteze ku bintu byiza aya ngorane dufise nuko hariho abenshi bahaciye babiri bamaze kurengana Museveni na Jaru wa gatatu mukuri twe banyigo batubatuye turabe ngorane zundi n'ibintu byari byoroshe gose twe tubira tubabaze tubona bigeraho biriko biragera ari ikibazo coroshe gose kuko igihugu cyose kirafite amategeko iyo habaye ingorane z'amategeko amategeko yo niyo acurubanza je muri byari byoroshe kushira hamwe amategeko akaraba icyo amategeko avuga kuko mpari zihari nta n'umuzi aranakini kuko amategeko n'abayahagarariye tufata ubwo nk'uko ibwirizwa shingiro twe turatangazwa n'abanyapolitiki baza amategeko ko baharira bakaja ibya nino kandi amategeko ahari amategeko nera kweguba umucamanza icyo amategeko avuza abantu bose bakacubahiriza mbere n'abanyamahanga namwe bakacuririrako.